ingino kwira jo inzamba
kiro kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika ndi muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Murakoze rero kuba muri benshi mu kiganiro cha Radio Inzamba gateka kawe kiganiro cy'inkino mushikizwa na Desire Atungimana kuri mikro wega bw'ivyuma mugashikiye mukamuri kumwe na Jospin Duwimana. Muri kino kiganiro tumafitiye amakuru menshi cyane tubaza guhera mupira amaguru mu Burundi tubabwire mu gisata cy'abagabo tuje mu gisata cy'abigeme tubabwire ibijanye na Sekafa tubabwire ingene imigwi izotangwa gukina muri ndondwi mu mpera y'inondwi mu gikombe cya Afrika tubabwire ko utwara CAF ariwe Perezida Ahmad Ahmed bamaze kumusezerera bamaze yahawe ihano muri antunga yahawe ihano na FIFA afite imyaka 5 adagiye mu kintu nakimwe cyitwa umupira w'amaguru turabwira basketball babwire no mu Rwanda yuko himirije inkino za Afro basketball tutibagiye yuko hakurya y'amazi habaye inkino kandi guhera ejo himije izindi nkino za Ligue des Champions ibyo byose turabigaruka ko mu makuru twabateguriye ni mu kanya sase. Tutatevye rero tubabwire ko umugwi wa Rukinzo watsinze Royal do Muramvya igitsindo biri kuri kimwe Vitaro ibandanya yigenza neza ikaba yatsinze Bumamuru igitsindo biri kubusa Burundi Sport Dynamic itsinda Olympic Star y'Muyinga igitsindo kimwe kubusa umugwi wa Muzinga utsindwa na Musonga ibitsindo bitatu kubusa Aigle Noir yatsinze Les Elephants ibitsindo biri kuri kimwe Romesage Ngozi itsinda Atletico Olympique igitsindo kimwe kubusa Interstar na Bujumbura City zaranganije ubusa ku bundi mu gihe Flambeau du Centre yanyagiye mu gwa Kayanza United muri kino gihe wifashe nabi cyane ukaba watsinzwe ibitsindo bitandatu kuri kimwe muva ko mu Kayanza uwo mugo mu Kayanza utorohewe na gatoya mu gutsinda ibitsindo bitandatu kuri kimwe. Ndo kuvuga rero muri iryo higanwa ry'u Burundi Aigle Noir yamaze gufata ikibanza cya mbere amata 22 kuri kibanza na Olympic Star ifite 20 kibanza cya gatatu kirimo umugwi wa Flambeau du Centre 19 Rukinzo 19 18 Interstar 18 Vitaro 18 kuva ku mugwa kane gushika ku gatandatu mu bafite amata 18 iyo migwi yose iri kwihataniye ikibanza cya mbere kandi biracyashoboka ariko rero murumva yuko umugwi wa Olympic Star ikibanza cya mbere kimaze mu minsi itari mike ariko wamaze kugitakaza nkuko ushaka kugitora mu kundwi kurikira mu tsinze ariko zino ndwi zibiri ziheze uwo mugwi ntiworohewe kuko waheruka gutsindwa n'umugwi wa Vitaro none wongeye gutsindwa na Burundi Sport Dynamic utakaza ari ikibanza cya mbere muri kino gihe kandi mu kibanza cya kabiri uko niko byageze mu mpira maguru mu mpera y'inondwi hari kundwi giri ya 11 yihiganwa y'umupira maguru mu gihugu cy'u Burundi. Reka tuje kwihiganwa ry'abigeme naho mu mupira w'amaguru nyene tubabwira yuko umugwa wa PVP Buyenzi watsinze umugwi wa Lyon FC ibitsindo bibiri kubusa nico bita forfait ko umugwa wa Lyon FC ntashobye kwitaba hama Inyange yatsinzwe na La Colombe kimwe kubusa umugwi wa Rainbow ukaba watsinzwe na Fofira ibitsindo bibiri kubusa Intwari kazi batsinda Arena Star New Girls igitsindo kimwe kubusa mu gihe Ubuntu Women yanganije n'umugwi wa 11 Etoile muri iyo higanwa ry'abigeme rero PVP Buyenzi ni ya mbere inganya amanota na Fofira ariko ikasumbya ibitsindo kuko ifite ibitsindo 32 Fofira ikagira 24 La Colombe ifite 13 umugwi wa Rainbow ni wa 4 na 11 umugwi wa 5 Intwari kazi ifite amanota 8 umugwi wa 6 ni Ubuntu Women ifite amanota 6 hanyuma umugwi w'indwi ni Lyon FC amanota 5 Inyange za mu kibanza cy'umunani amanota 5 11 Etoile ifite amanota 4 hanyuma mu kibanza cy'icumi hari umugwi witwa Arena Star ukaba ariwo rero uza mu kibanza cy'icumi ukanafundikira ihiganwa ukanafundikira urutonde rw'imigwi iri mu cyicaro cya mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi. Okay. Namabwiye ko kuva ku munsi weje ariko harabinkino za Sekafa mu gihugu cha Tanzania ni inkino zihuza badashika ni myaka 20 Burundi bukaba bwaraserukiwe ibihugu byitabira iryo higanwa hari mu igupe itsinda rya mbere harimo umugwa wa Tanzania wa Somalia no wa Djibouti mu itsinda rya kabiri akaba mu Burundi Sudan yo mu manuko na Uganda mu itsinda rya gatatu akaba mu Ethiopia Kenya na Sudan icyo twababwira nuko inkino zimaze kuba Tanzania ku munsi wejo yatsinze umugwi wa Djibouti bitsindo bitandatu kuri kimwe mu gihe hari bagiye kuruhuka ari igitsindo kimwe cha Djibouti hanyuma uno munsi naho akaba hari izindi nkino zitegekanije ziriko zirabaho Kenya imaze gutsinda Ethiopia bitsindo bitatu ku busa ku munsi wejo rero itariki 20 nazine niho umurantunga Burundi buzotangwa ukino gwa mbere itariki 25 ku munsi wa gatatu Burundi rero butana mu mitwe n'igihugu cha Uganda niko rukino ruzohuza Burundi azwe ku munsi wa gatatu Burundi rero bufise igikorwa kitoroshe gutana mu mitwe n'umugwi wa Uganda ubwo umugwi rero kira gihugu wo badashaka imyaka 20 yo Burundi ukaba wagiye umenyerezwa na Mohsin yigeze kwamenyereza imigwi itandukanye mu gihugu cy'u Burundi urewe ni yagiye kumenyereza uwo mugwi ni yagiye utwaye hariya mu gihugu cha Tanzania ibihugu bibiri bya mbere bikaza biko birarondera itike yo kujya mu gikombe cha Afrika cy'abadashaka imyaka 20 ariko rero ubwiye kuraba ninkino zerekana kuko ubushake n'amatara ni kuvuga impano z'abana bari muri kano karere ugasanga rero bajye badashika imyaka 20 nibo kenshi usanga bavanwa bakinyi bakomakomeye cyo gituma bategurwa kandi nabo bakabategurira amahiganwa twabimenyesha yuko igihugu cy'u Rwanda kititabira iryo higanwa kubera amashuri ari hagitangura kandi akaba arimo abana benshi biga mu mashuri yisumbuye bategeza kuja muri izo nkino ikindi cyagaragaye muri izi nkino tumaze kumenya nuko Somalia yazanye abakinyi benshi bavuye hanze ya Somalia mu bihugu bya Buraya badashika imyaka 20 akina mu migwi itandukanye Somalia rero akaba n'umugwi ukwitega reka tuninde zora burukino rwayo rwa mbere ingene bizogenda mugabo ifise abakinyi benshi baje baturuka hanze mu gihe imigwi yindi usanga atabakinyi ba professionnel ikoresheje kuko nko mu Burundi nta bakinyi birewe barahamagagwa kandi badashika imyaka 20 bakina hanze baruzuye ariko ntibigeze bahamagagwa nuko rero vyifashe mu higanwa rya badashika imyaka 20 Tuverero mu mpira maguru tukubitire muri basketball tubabwira yuko umugwi wa Gymkhana watsinze umugwi wa Aigle Noir amanota 79 kuri 52 urunani rutsinda New Star amanota 59 kuri 58 imigwi ishamirana cyane imigwi ifise kahize keza cyane mu igano ry'Uburundi umugwi wa Kerne ukaba watsinze Mutanga United amanota 77 kuri 52 Dinamo nayo itsinda Muzinga amanota 68 kuri 53 uko niko byagenze mu higanwa ry'Uburundi muri basketball mu higanwa ry'Ibujumbura mu Ntunga muri basketball mu bigeme naho umugwi wa Gladiators ukaba watsinze Legazel ku manota 68 kuri 52 mukanya tubabwira ingene byari byifashe muri volleyball muri volleyball rero ingene byagenze ni inkino zo gutanguza ihiganwa za inkino zibanziri zihiganwa cyo bita tournoi d'ouverture umugwi wa Muzinga rero ukaba ari watahukanye igikombe mu bigeme utsinze Lesace ku maseti 3 ku busa mu bagabo naho Rukinzo ikaba yatsinze Mika amaseti 3 kuri 1 uca mwumva rero yuko Rukinzo na Muzinga ibikombe biri iwabo byo gutangura ihiganwa abandi ngira bazozivyo kiranya canke zibandanye zitwara ibindi mu ihiganwa rigiye gutangura kuko ni vuba cyane izi nkino ko zirangiye hacasoka kirangaminsi cy'ihiganwa
uri urere ma ora mwiza wanje ora uhenda hende tabu uzerire ora senchutia
kwa tukivuga rero ndaha mu karere kibiyaga binini reka dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda tubabwire yuko kuva ku munsi wa gatatu bagiye gutangura ihiganwa bita Afro Basketball rihuza imigwi iserukira gihugu ya basketball mu Rwanda rero hakazo hakora ni imigwi 12 murumva yuko ari cyo gikomeye cyane muri Kigali Arena hazo cuwambaye nabamenyesha ko mu itsinda rya mbere harimo umugwi wa Tunisia hakaba mu Republika ya Demokrasi ya Congo Centrafrique na Madagascar hanyuma mu itsinda rya kabiri hakabamo umugwi wa Senegal wa Angola Mozambique na Kenya Rwanda rero rukaba ari mu mugwi wa Nigeria Mali na Afrika y'Epfo Rwanda rero rukaba ruri mu itsinda rigoye cyane kuko yaba Nigeria cyangwa yaba Mali ni bihugu bikomeye cyane muri basketball mugo muri kino gihe ntawe uziko abaprofesionali bazoza kuko ihiganwa rya NBA rigiye gutangura ariko ibihugu yaba Nigeria yaba Mali bafise abakinnyi basanzwe yaba cyane cyane Nigeria basanzwe bakina hariya muri za Leta Zunze za Amerika cyangwa mu Faransa za Mali basanzwe bakina basketball gwe gwo hejuru ariko no Rwanda rero ugiye kuraba inyene gwifashe muri kino gihe no gihugu kikina neza cyane basketball kaba mbere gifise naco nyene abaprofesionali bahamagawe kugira baze kwifatanya na bandi urukino rwa kivandimwe rwa mbere bakinye bakaba batsinze umugwi wa Mozambique borohewe cyane Mozambique nkaba nababwiye yuko iri mu itsinda rya kabiri hamwe na Senegal na Angola bene igihugu cha Kenya kuva rero kwa gatatu abakunzi ba basketball ngaha mu Rwanda bazoba bahishije kuko hazoba hari inkino nyinshi cyane kandi zihuza imigwi serukira bihugu Reka rero tudatevye dutandukire amahiganwa ya CAF amahiganwa ya CAF mu ntunge gatoya kwa amahiganwa ya CAF nitwaga natavuze yuko urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF Ahmed no munya Madagascar itwa Ahmad Ahmad FIFA yamuhagaritse imyaka 5 yose adasubiye kugaragara adasubiye guhonyora mu kintu cyitwa umupira w'amaguru urumva ko ari ibintu bikomeye cyane uwo munyamadagascar rero akaba azira cyane cyane kunyuruza amatungo yo mu iryo shirahamwe CAF akaba kandi ngo yararenze ku ngingo zimwe ziraba ishirahamwe icyo bita ethics uwo munyamadagascar rero akaba yari ko arahiganwa yari mu bari ko barahiganwa kuko mu minsi mu kwezi kwa 10 kwa mbere kumwakuza niho bazokwemeza abantu bazohiganirwa ikibanza cyo kurongora CAF nawe nyene akaba yari muri abo akaba rero atagihiganiwe icyo kibanza kuko murumva yuko yamaze gukugwa mu mpira w'amaguru abari basigaye rero bazohiganirwa icyo kibanza no mu Cote d'Ivoire yitwa Jacques Anouma ariho umunyafrika yepfo yitwa Patrice Motsepe umunyamoritania yitwa Ahmed Yahya n'umunya Senegal yitwa Augustin Senghor abarore bane ni bo basigaye Ahmad Ahmad akaba yakuwe ku rutonde yahagaritswe mu kintu cyose cyitwa umupira w'amaguru kuko yagirizwa ibyaha bikomeye cyane ibyo byaha rero nibyo byatumye asezererwa mu mupira w'amaguru muri Afrika murumva yuko ari ibintu bibabaje cyane bijanye cyane cyane no kunyotora n'ubijanye no kunyereza amatungo y'igihugu kunyereza amatungo ya CAF bikaba ari ibyo bizi imbere amashyirahamwe rero menshi y'umupira w'amaguru muri Afrika iyo ngese irahari kenshi iyo bagize icyo bita audit bamba bafashwe kandi no guhanwa bagaheza bagahanwa rero reka tubandanye tubabwira ijanye n'umupira w'amaguru ubona aho dukwitire mu bihugu vya Burayi tubabwira ingene inkino zagiye ziragenda mu mpera y'ino ndwi twaraye dusozereye tubamenyesha yuko amahiga makomakomeye yose y'Burayi yabaye tukababwira yuko duhereye mu gihugu cy'u Faransa mu gwa Bordeaux watsindiye Rennes mu hingi cy'indo kimwe ku busa mbona ko yirahira Paris Saint-Germain y'itsindo bitatu kuri bibiri mu gihe Paris Saint-Germain yatsinze itsindo bibiri mu gice cya mbere cy'urukino Brest yatsinze Saint-Étienne bine kuri kimwe Nantes inganya na Metz kimwe ku kindi Reims ikaba yatsindiye Milan na Nîmes kimwe ku busa Lens yatsinze Dijon kimwe ku busa Montpellier itsinda Strasbourg bine kuri bitatu hanyuma Angers itsindirwa mu mugi wa Lyon igitsindo kimwe ku busa mu gihe Lille yirahiye Lorient mu kwitsinda yirohewe cyane ibitsindo bine ku busa Paris Saint-Germain ya mbere n'amata 28 kurikirwa na Lille 22 Lyon ifite 20 inganya na Montpellier 20 Monaco ni ya gatanu ifite amanota 20 mu Faransa nuko byifashe
Nikiwa shina cha kukufa, nita kufa roho yangu Ugini kubalia, maisha ni kuwa wangu Na kupenda sana paka, nataka kupanji Kusema na kumendi hiyo kwangu waitoshi Moyoni na tamani, mina wetu siachani Hiwe mizizi, we na mi, hadi kaburini Wangam, wakisema watachoka Sisikisho ni tena sita kwacha
Mu gihugu cy'Ubwongereza umugwi wa Newcastle United watsindiye umupira utsindwa na Chelsea itsindo biri ku busa hanyuma Brighton itsinda umugwi wa Aston Villa bibiri kuri kimwe Tottenham itsinda Man City itsindo biri ku busa umugwi wa Man City rero bikaba utorohewe na gatoya naho umumenyereza wabo Pep Guardiola baherutse kumwongeza ikiringo biraboneka yuko umugwi utifashe neza na gatoya ukaba arahuye n'umugwi muri kino gihe wa Jose Mourinho umeze neza cyane aho gose ari mu gihugu cy'Ubwongereza uri kurabyitwaramo neza cyane uwo mugwi heruka igikombe kera cyane z'imyaka myinshi ariko Mourinho ariko arabizeza ko bashaka kugitwara uravye ingene ariko abyitwaramwo Manchester United yatsinze umugwi wa West Brom Albion gitsinda kimwe ku busa Fulham itsindirwa muhira na Everton bitatu kuri bibiri umugwi wa Sheffield United nawo nyina tsindiye muhira utsindwa n'umugwi wa West Ham kimwe ku busa Leeds United na Arsenal zavanya ta utsinze uwundi ubusa ku bundi hama Liverpool iratsinda cyane gose yorohewe umugwi wa Leicester itsinda bitatu ku busa naho umugwi wa Liverpool warukenye abakinyi benshi warerekanye uko n'abatahora bakina afise ubasha bwo gukina kandi bakabyifatamo neza Burnley uno munsi saa 1:30 yakira Crystal Palace nayo isazi neza ijoro Wolverhampton yakira Southampton muri iyo higanwa y'Ubwongereza rero icyo twababwira nuko umugwi wa Tottenham uri mu kibanza cya mbere n'amanota 20 urunganya na Liverpool 20 Chelsea ni ya gatatu 18 Leicester ni ya gatatu ni ya kane n'amanota 18 hama mu kibanza cya gatanu ni cya gatandatu hakarimo Southampton na Everton zifise 16
Mu gihugu cha Espagne naho ingene byagenze umugwa wa Osasuna wanganije na Huesca kimwe ku busa Levante inganya na Elche kimwe ku busa Villarreal inganya na Real Madrid kimwe ku kindi Sevilla itsinda Celta Vigo bine kuri bibiri Atletico de Madrid yirahiye Barcelona kimwe ku busa ku ikosa rikomeye cyane ryose ryakozwe n'umunyego Ter Stegen hanyuma Eibar ikaba yanganije na Getafe ubusa ku bundi Cadix itsindirwa muhira na Real Sociedad Guaniad ikaba yatsindiye muhira nayo nyene itsindirwa n'umugwi wa Valladolid ibitsindo bitatu kuri kimwe Deportivo Alaves yanganije na Valence bibiri kuri bibiri uno munsi saa zine z'ijoro Atletico Bilbao yakira Betis Sevilla muri Espagne rero umugwi uza mu kibanza cya mbere byifata kibanza n'umugwi wa Real Sociedad amanota 23 Atletico de Madrid ifite 20 Villarreal ifite 19 Real Madrid 17 umugwi wa Cadix ukaba ifite amanota 18 umugwi wa FC Barcelona tugiye kuronda tusanga mu kibanza cya 12 ibintu bitari bwashike haraze imyaka irenga 60 umugwa FC Barcelona batangura batsindirwa nkuko biri uno munsi abantu bakibaza ati mbega Ronaldo Koeman nawe bagiye kwirukanwa ati ni bamwe bariko barirukana bizogenda gute nabakinyi babafise ni bihari ingorane zihe abantu benshi baza Barcelona iziri kirakora bakabibura kuko muri kino gihe ni umugwi ucumbagiza cyane gose ugiye kubaba rero umugwi uhava uvyungukiramwo n'umugwi wa Atletico de Madrid kuko uwo mugwi urakomeye cyane uravyerekana ufise umenyereza menyeranye abaranye igihe kinini ya yo mugwa imbere ugiye kuraba muri Espagne udakunze kwirukana abamenyereza kuko ugiye kuraba Simeone imyaka hamaze ni imyaka myinshi cyane Simeone kuva ashitse muri Atletico de Madrid muri Barcelona hamaze kwirukana abamenyereza bane muri Real Madrid uko nyene kabare n'imigwi rero iyo itafise insinzi umumenyereza bayagiye ariko murumva yuko Atletico de Madrid yo muri kino gihe isa nuko iriko irereka igoro bw'ikirenge iyo migwi yindi bakabandanya uko byifashe umwaka Atletico de Madrid ifite amahirwe menshi gutwara igikombe ariko haracari kare kuko turacari kundwa ya 10
ujano wafurwa twani turaba mugau
mubuteri hano naho ko byagenze mu gwarazi yoroma wagiye gutsindira Crotone muhiri itsindo biri ku busa Spez ingana na Atalanta busa kubundi Juventus dotire itsinda Cagliari bitsindo biri ku busa Fiorentina ikaba yatsindiye mpira no mugwi wa Benevente kimwe ku busa Sampdoria ikaba tsindiye mpira nawe nyene na Bologna biri kuri kimwe AS Roma itsinda Parma bitsindo bitatu ku busa umugwi wa RS Verona utsindirwa muhira na Sassuolo bitsindo biri ku busa Inter de Milan ikaba yatsinze Torino bitsindo 4 kuri 2 Udinese itsinda Genoa kimwe ku busa Naples ikaba yatsindiye mpira no mugwi wa Milan muri kino gihe bifashe neza cyane uwo mugwi imbere nta gitangaza kirimo ko ufise ikibanza ca mbere mu gihe gucubwo Italiano 80 ariko akaba ari undi mugwi utazwi cyane utamenyerewe witwa Sassuolo ukura byitwara mu neza cyane kuko ugeze mu kibanza ca kabiri n'amanota 18 mu nkino 8 bamaze gukina bamaze gutsinda 5 banganya 3 n'umugwi utaratsindwa na rimwe bene na Milan cyo kimwe n'umugwi wa Juventus n'imigwi 3 itaratsindwa muri higanwa ryo Butaliano kiretse kunganya murumva yuko ugiye kuraba ibiri ingene biko biragenda uco sanga iyo migwi idatsindwa kugera ku nkino 8 ibifise ahantu haturuka inguvu kandi biraboneka yuko Milan uno mwaka ariyo kwitega
mutima muri kigihe turimo bakwihiye kwiyumvira bakati utimu bakati uhunu izo byose byahamye biduteranya tukabibagira tukanamarimye
Bayern Dominique hariya mu Budage irabandanya kwitwaramo neza naho itatsinze yanganije no mugwa Werder Bremen kindo kimwe ku kindi Arminia Bielefeld yatsindiye mpira na Leverkusen itsindo biri ku busa Mönchengladbach ikaba yanganije na Osburg kimwe ku kindi Hoffenheim na Stuttgart baranganya 3-3 Schalke 04 itsindiye mpira na Wolfsburg itsindo biri ku busa Eintracht Frankfurt na RB Leipzig batsindanye kimwe ku kindi Umugwi wa Hertha Berlin watsindiye mu mihana na Dortmund bitsindo 5-2 harimo bitsindo 4 by'umunyane Norvege Arendt umukinyi akomeye cyane umukinyi akiri muto imyaka 20 ariko ibyo ariko arakora muri kino gihe isi yose yikwira muraba abantu benshi bakavuga yuko ari umukinyi w'igitangaza kuko atsinda bitsindo byinshi cyane nababwiye ko ku kino gwejo yatsinda Hertha Berlin yatsinze bitsindo 4 wenyine muri 5 umugwi watsinze murumva yuko ari umwataka w'igihangange Fribourg yatsindiye mu mihana n'umugwi wa Mayence bitsindo 3 ku busa kuri kimwe hanyuma Cologne nayo ikaba yatsindwa na Union de Berlin bitsindo 2 kuri kimwe muri iyo higanwa rero Bayern Dominique iracane kwenda champion amanota 19 ikurikiwa na Dortmund 18 Leverkusen 18 umugwi wa Leipzig kugira 17 mu gihe Union de Berlin ifise 15 n'ikibanza ca 5
maze dusangiye byose
Reka rero bakunzi ba kino kiganiro ndabashimire cyane kuko mwafasha akaryo kanyu kudutega amatwi Beziratinya Imana kuri mikro ndabashimiye cyane reka nshimire kandi Jospe Nduwimana amahenga bw'ivyuma kuko dukorana neza cyane niwatuma amajwi bashikira tankomanzi tukaba rero tubifurije kugira umunsi mwiza mugumane n'ibiganiro vya radio inzamba agateka kawo
Ingino kwira jo inzamba
Kiro kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana